Yini Radio is with the America. Gadi zuri ya Amerika bogiri Washington DC mkirundi na mkinyarwanda. Mburundi mutukumvila kumilongo migufi ya shotwe kumetero shumini chenda na milongo hiviri. Nazivili, mburundi tukuli FM jana na kane, nivicha bitati. Mburundi shote mwesa mkuteza matuini fidemi yongabo abaramu sabahikaze na makuru yokuri isa. Mburundi heravugwa ikibazo cy'ibura ry'igitoro. Abasanzwe bakora akazi k'ugutwara abagenzi bemeza ko bari mu buhombe bukomeye.
Na kamara maza kuko nkaje nahashitse kuva isaha zitanu ukabona amasaha tugeze usanga imoto niyo yadutunze umuryango mu gushaka inzu isaha ntararo kubita wibaza ingene umuntu aza gushobora gufungura umuryango.
Uyo ni umwe mu basanzwe batwara abantu kuri moto mu gisagara cya Bujumbura. Burundi igitega kumuba mukuru wa politike w'igihugu abajejwe intwaro bafashe ingingo yukuba barugara ibibanza byose abantu benshi bahuriramwo mu ntumbero y'ukwirinda ikiza cy'umugera wa corona. Abantu 129 bahitanywe n'ikiza cya mugiga mu buraruko bushyira ubuseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Leta Virginia imwe muzigize leta zunze ubumwe za Amerika yaranduye igishusho kinini cyane cya General Robert Lee yari umuyobozi mukuru w'ingabo za leta zo mu manuko bw'igihugu zashaka kwitandukanya n'izindi mu ntambara yo gusubiranamwo kw'abene gihugu. Muri Ethiopia ingabo za Tigray zishe abasivili 120 mu mihana yo mu ntara ya Amhara. Idonido ry'amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Abandi 129 bahitanywe n'ikiza cya mugiga mu buraruko bushyira ubuseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ibindi kuri iyi nkuru na mugenzi wacu Eugene Mukangusi.
Minisitiri w'ubuzima wa Congo mu ijoro ryejo kuwa kabiri yavuze ko abo bantu 129 bapfuye muri 267 byari byagaragaye ko banduye iyo ndwara mu ntara ya Tsopo. Ni nyuma yuko habonetse umuntu wa mbere wanduye iyo ndwara mu kwezi kwa gatandatu. Ibipimo byakozwe na Institut Pasteur ipari mu Faransa byabonye ubwoko busanzwe buzwi bwa bakteri itera indwara ya mugiga izwiho kuba itera icyorezo ahantu hagari nk'uko ishami rya ONU ryita ku buzima OMS ryabivuze. Iperereza ryakozwe mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatandatu hafi ya Panga mu birometero 270 uvuye mu mujyi wa Kinshasa mu majyaruguru ya Congo ryasanze abarwayi bari bazahajwe n'umuriro mwinshi, kubabara umutwe, kugagara ijosi no kutabasha kuvuga neza. Byatangajwe na Minisitiri w'Ubuzima Jean-Jacques Mbungani. Mugiga yandura binyuze mu gusomana, kwitsamurira ku wundi cyangwa se kumukororeraho cyangwa kubana hafi n'umuntu wanduye. Abantu b'imyaka yose bashobora kwandura iyo ndwara uretse ko hanini ifata impinja n'urubyiruko. Umuyobozi wa OMS muri Afurika Dr. Matsidiso Moweti yagize ati "Turakora mu buryo bwihuse dutanga imiti kandi twohereza impuguke zo gufasha mu bikorwa bya guverinoma kugira ngo icyorezo gihagarare mu gihe gito gishoboka."
Urakoze Eugenie. Leta ya Virginia imwe muzigize leta zunze ubumwe za Amerika yaranduye igishusho kinini cyane cya General Robert Lee yari umuyobozi mukuru w'ingabo za leta zo mu manuko bw'igihugu zashaka kwitandukanya n'izindi mu ntambara yo gusubiranamwo kw'abene gihugu. Inkuru dushikirizwa na Thomas Kamirindi.
Iki gishusho cy'ikibumbe cya General Lee yicaye ku ifarasi yambaye igisirikari cyari gifite metero 18 kuva hasi kugera hejuru. Cyari cyubatse mu murwa mukuru wa Virginia, Richmond. Cyubatswe mu 1890. Cyari kimwe mu nzibutso nini cyane zo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yose zishushanya ubucakara bw'abirabura. Nyuma y'iyicwa ry'umwirabura George Floyd mu kwezi kwa gatanu mu mwaka ushize n'imyigaragambyo y'akataraboneka yakurikiyeho mu gihugu hose, impirimbanyi zatangiye gusaba ko Leta ya Virginia irandura iki gishusho cya General Lee. Abantu amagana bari bazindukiye ku rubuga aho cyari cyubatse kimaze kuranduka bakomye amashyi cyane. Guverineri wa Virginia yatangaje ko ari umunsi utazibagirana mu mateka ya leta ye kuko iki gishusho cyerekanaga imyaka irenga 400 idateye ishema nk'uko yabivuze. Imyaka 400 ni imyaka ishize ubucakara butangiye bwa mbere na mbere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikigo cy'ubushakashatsi mu by'amateka cyitwa Southern Poverty Law Center kivuga ko muri iyi myaka 6 ishize inzibutso zirenga 300 zikuririza ubucakara bw'abirabura zimaze kurandurwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hose, ariko izindi zigera ku 200 ziracyahagaze.
Tugushimire Thomas. Ingabo za Tigray azishe abasivili 120 mu mihana yo mu ntara ya Amhara muri Ethiopia. Je ni mukanguza radio ibindi kuri inkuru.
Abayobozi bo mu karere batangarije ibintara makuru byo mu Bwongereza Reuters uyu munsi kwa gatatu, bavuze ko abasirikare barwanya ubutegetsi mu ntara ya Tigray bishe abo basivili 120 mu minsi 2 mu mudugudu umwe w'intara ya Amhara. Abategetsi bavuga ko ubwo bwicanyi bwabereye mu mudugudu uri mu birometero 10 uvuye mu mujyi wa Dabat ku itariki ya 2 n'iy'akabiri z'uku kwezi kwa 9. Umuyobozi wa Dabat Sonet Ubarem yabwiye Reuters kuri telefone ati kugeza ubu dufite imirambo 120 yose ni inzirakarengane z'abahinzi, ariko dukeka ko umubare ushobora kuba uri hejuru. Hari abantu batari bamenyerwa irengero. Umuvugizi w'ingabo za Tigray ntacyo yahise asubiza ubwo yari abajijwe kugira icyo atangaza. Intambara yadutse mu mezi 10 ashize hagati y'ingabo z'igihugu cya Ethiopia n'izishyigikiye ishyaka Tigray People's Liberation Front TPLF mu magambo ahinnye rigenzura intara ya Tigray. Abantu 1000 barapfuye kandi abandi barenga miliyoni 2 bateshejwe ingo zabo. Imirwano yo mu ntara ya Tigray yakwirakwiriye mu kwezi kwa 7 mu ntara bituranye za Amhara na Afar, aho naho ni mu majyaruguru y'igihugu cya Ethiopia.
Urakoze Eugene. Namdi Kanu ayoboye umuhari w'abashaka kwiyongora kuri Nigeria yitwariye leta y'icyo gihugu asaba kurekugwa akarekurirwa kuja mu Bwongereza. Yashimishije urubanza avuga ko yavanywe muri Kenya ajanwa muri Nigeria mu buryo buciye kubiri n'amategeko. Muri urwo rubanza yashingishije muri sentare muri leta ya Abia mu manuko bushira ubuseruko bw'igihugu, aho yitwariye leta n'inzego zijeje umutekano abamwunganira bavuga ko uburenganzira butari buke ngendegwa ko bwiwe bwaho nyanzwe. Sentare yo muri leta ya Abia iremeza ko urubanza rwashingishijwe kandi ko ruzokumvirizwa ku itariki 21 y'ukwezi kw'icyenda. Namdi Kanu afise ubwenegihugu bwo mu Bwongereza ayoboye umuhari Indigenous People of Biafra IPOD mu mfunyapfunyo usaba ko igice cyo mu manuko ushira ubuseruko bw'igihugu ciyongora. Abategetsi ba Nigeria babona uwo muhari nk'umugwi w'iterabwoba. Kanu yamaze imyaka 2 mu munyororo muri Nigeria, yamara yarazimanganya igihe yarekugwa atanze ingwati mu kwezi kwa 4 mu mwaka w'2017. Yasubiye guhagarikwa mu kwezi kwa 6 k'uyu mwaka akaba apfungiwe ku mugwa mukuru Abuja, aho ahanganye n'icyaha cyo guhemuka hamwe n'ibindi byaha. Asaba gutahukanwa mu gihugu cy'Ubwongereza, avuga ko hamwe leta ya Nigeria yobishaka kumufunga yategereza gusaba abategetsi b'Ubwongereza kumurungika muri icyo gihugu. Ifungwa rya Kanu ryarateye icuka kibi mu manuko bushira ubuseruko bw'igihugu, igice cy'igihugu kibamwo abo mu bwoko bw'aba Ibo. Iyo ntara yarondeye kwiyongora kuri Nigeria mu mwaka w'1967 yitwa Repubulika ya Biafra, byatumye haba ingwano yamaze imyaka 3 yahitanye abantu barenga umuriyoni. Mu Bufaransa, sentare y'abanyagihugu yihariye Cour d'assises spéciale uyu munsi yatanguye kuburanisha urubanza rw'abantu bagirizwa ibitero by'iterabwoba byahitanye abantu 130 i Paris mu mwaka w'2015. Idonido kuri inkuru na Thomas Kamirinde.
Ku itariki ya 13 y'ukwa 11 mu 2015 abaterabwoba 9 bagabye ibitero icyarimwe ahantu hatatu hatandukanye mu murwa mukuru w'Ubufaransa Paris. Umutwe wa leta ya Kiislam watangaje ko ari wo wabikoze. Usibye abantu 130 babiguyemo, abandi barenga 400 babikomerekeyemo. Nibyo bitero byahitanye abantu benshi mu mateka y'Ubufaransa. Mu babigabye umwe rukumbi ni ukiriho, yitwa Salah Abdeslam, afite imyaka 31 y'amavuko. Abandi bari kumwe nawe muri ibyo bitero biturikije n'ibisasu bari bambariyeho cyangwa bishwe n'abapolisi bimaze kuba. Salah Abdeslam niwe watangiye kuburanishwa uyu munsi ari kumwe n'abandi bantu 13 bashinjwa ko bagize uruhare mu buryo butandukanye mu bikorwa byo gutegura ibyo bitero. abandi batandatu bazaburanishwa badahari ntibaratabwa muri yombi ariko inzego z'umutekano z'ubufaransa zikeka ko baba barapfiriye mu ntambara zo muri Syria na Iraq urukiko n'inkengero zarwo hararinzwe bikomeye cyane n'abapolisi barenga igihumbi urubanza ruzamara amezi 9 abazahamwa n'ibyaha bashobora kuzakatirwa gufungwa burundu mu batanga buhamya bategerejwe harimo François Hollande wari umukuru w'igihugu igihe ibitero byabaga
ayo yaramwamwe mu makuru avuga hirya no hino ku isi Radio Jwi d'Amerika ibandanya gusamiranira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ushobora no kudukurikirana kuri Facebook no ku kibaza cyacu cya internet aricyo w3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu com mu mwanya amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Burundi aho hamaze igihe hibonekeza ubukene bw'igitoro cyo mu bwoko bwa essence cyane cyane ku migwa mikuru ya politike Gitega n'ubutunzi Bujumbura yaroje buri kaneza ari Nairobi muri Kenya niyo nguru adufiti
ubukene bw'igitoro cyo mu bwoko bwa essence umaze ndwi hafi z'ibiri bwibonekeza intara ya Rumonge mu manuko ya Bujumbura isanzwe ikorerwamo urucuruzwa cyane kubera iri ku nkengera y'ikiyaga Tanganyika n'imigwa mikuru ya politike Gitega n'ubutunzi Bujumbura niho hibonekeza kurusha ubukene ariko no mu zindi ntara aravugwa ubukene bwa essence nk'uko amasoko y'iri rya Amerika mu kirundo na ngozi mu buraruko bw'igihugu bivuga bamwe mu bagendesha amapikipiki imiduga na za tukutuku z'amapine atatu zunguruza abantu n'ibintu bicishwa amafaranga bavuganye n'iri rya Amerika bamenyesha ko bashobora gutondera igitoro amasaha arenga 6 bakemeza ko bigira ingaruka mbi ku buzima bwabo
umugore wanje ntafungura kandi nayo ndarondera dukare twabana ndumva nk'ubunye bica bigora
na kamara maza kuko nkaje nahashitse kuva isaha 5 ubu kabona amasaha tugeze tusanga imoto niyo yadutunze umuryango mwa gushika nk'izi sana rero kuri cha wibaza ingene umuntu aza gushobora gufungura umuryango aha turi mu kajembe gete nta wala kuko nta n'ogera n'icapfu
kazi gasa n'agahagaze turaza tugatonda tukacibura tubibona uko
afite ingaruka nyine ku buzima bwacu twese twebwa are n'abanyagihugu birabashikira babice bibagora kuyungurutse
igitoro n'umenga n'indase kuri uko umuntu arahagarara nk'amasaha 5 yose atararo buri mwana yata ku buzima bwa nyine banzana ingaruka mbintu ne yashya ntonze inzi ko nje kurondera rasiyo nkirirwa nicaye muri station sindonke urumva ni hatari nyine
irara mu Kamenge mugura abona nazanye mu kiriya kica kirankamana nje nazifite ngaha saa moya ni nusu urabona rewe utegeze saa 6 nta gitoro kiraboneka bifite byinshi byica isaha zo gufungura za gibi sindaronka n'igihumbi cyo kujya icyakabiri bene ibyuma baba badusaba amaveresema amaveresema tuzakuronka
rero ndasindayiga ya bugira ubushikanganje bw'amasoko ntanga ngugu bunajejwe igitoro mu gihugu aremeza ko ari ubukene bw'igitoro akizeza kuri kenewe byose biriko birakorwa kugira ngo iki kibazo gitore ku muti aha hari miganiro hayamenyesha makuru ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura kuri uyu wa gatatu
naho bideha ikibazo cy'igitoro kiriho umugabo turiko turakorana n'abijejwe bose kugira ngo umuti utogwe twaraganiriye n'abasanzwe bacinza mu gihugu ejo twari mu nama hamwe nabo kandi ejo nyene bwa buryo basanzwe babaha y'abanyamerika niyakoreshwa mu kurangura igitoro barayaronse baheruka no kuronka yandi tukibaza yuko vuba na bwango amakomande yandi yarasanzwe hari mugabo bacabagira n'ayandi makomande kugira ngo akagoze kigacike sinovuga umunsi hava sanga swaganije mugabo vuba tuyize yuko ibije n'igitoro zosura kuba uko byahora mu miseze
yibaza ko iruhande y'ubukene bw'igitoro haba no kwikika mu kiza kuba kidandaza
iyo habaye nk'akantu novuga kubwoba ko igitoro kigiye gukena hari bamwe bashobora kubatereka tukinyegeze kumvura ibiciro bigira biduge na kabiri n'uwahoranywa ibitiro 10 acagomba kuzuza bigaca bituma rero ibintu biba nabi gusumba hakaba rero n'ibindi nk'ubuja mu buyenzi usanga igitoro ariko bakidandaza mu mabido muki
sindayigara kugira ubushinganganji bw'amasoko ntanga ngugu yemeza kandi ko ari abacuruza igitoro bagira amayeri ho gishora mu bihugu bibanye kubera aho kiri ku giciro kiri hejuru cyane
hariho rero n'ibiya ku mipaka ugasanga kamyo kanaka muri abasanzwe binjiza igitoro aratwaye igitoro nk'iriti 10,000 mu isaha imwe bakajya bava mu kirahezi igihe mucanguzo iyo kuri haraba niho ntazwa akarorero nta bintu byinshi byomara igitoro mu mwanya muto nk'uyu isaha cy'amasaha abiri iriti 10,000 mu zirahezi haraho rero usanga hari abaci bakivoma kigace kija hakurya kubera igiciro gisumba ikiwacu aho dusaba rero kandi ko inzego zikorana iyo forode ihagarare
ubukana bw'igitoro cha esanse bwatumye ibiciro byo kuyunguruza bidudwa kugera ku mafaranga 2000 ku ngendo ndende hagati y'intara n'izindi mu gihe mu miji ya Bujumbura na Gitega no mu nkengera zaho ingenzi za bwije bya Amerika ku biciro ku mapikipiki tukutuku no matagisi byadogirwe hagati y'amajana 5 n'igihumbi nubwo bushanganje buje bwitora butashinye kuvuga ingo zatumye gikena bamwe mu bagicuruza batashinye ku mwidondoro wabo bumenyekana bemeza ku bukene bw'amafaranga y'agaciro cyangwa kutayahabwa ku gihe n'ibanki nkuru y'igihugu ariyo mpamvu nyamukuru itumye igitoro gikena kuva amajwi kuvunja amafaranga y'ubugabo mu kwezi kwa kabiri 2020 no kubuza ibikorwa byo kurungika no kwakira amafaranga ku bantu bari mu Burundi hakoreshejwe imihora ya telefone ku babikora badafite uruhushya rw'ibanki nkuru y'igihugu BRB abantu batari bake baridoga ko basabwa amananiza iyo bariko barondera amahera y'agaciro nko kubanza kwerekana impapuro zo kuja kwivuza amatike y'indege hamwe n'ibindi byinshi hari n'abitanga bakabwirwa ko bazotelefonwa bakarindira amasaha agahera mu nzira ikitavuzwa n'abadandaza bakora ubucuruzi wa ndengamibe mu bihugu by'akarere batarinda gufata indege mu ngendo zabo abahinga mu by'ubutunzi basigura ko bigoye bikiriko kuko ngo amabanki y'ubudandaje bisigura acuruza amafaranga abantu babazanye kandi nabo bayayarondera ko Eloge wikara neza ijwi rya Amerika
tugushimire Eloge tukivuga ku Burundi igitega kugwa mukuru wa politike w'igihugu abajejwe intwaro bafashe ingingo yo kuba barugara ibibanza byose abantu benshi bahuriramwo nk'ibibuga by'umupira w'amaguru ibikorane ububare n'ibindi mu ntumbero yo kwirindikiza cumbera wa corona inkuru y'umumenyesha makuru wacu Tie Claver niyo nkuru
abajejwe intwaro ku mugwa mukuru wa politike w'u Burundi gitega bemeje ko ikiza cumbera wa corona cabaye ndanse Mustanire wa komine Gitega Jacques Nduwimana yasiguriye ijwi rya Amerika igituma asigaye haboneka ibiti giri by'abanduye ico kiza barenga amajana 600 kundwi muri yo ntara
bihengere bimwe byabaye ugasanga abantu kumbure nk'abaje bava hanze ico kiza kigwiriranye cyari bavuye mu zintara zimaze gufatwa cyane ugasanga nabo baraje aha ku mutima w'umugwa mukuru wa politiki Gitega mbona ko gisanzwe hasazwa n'igisagara kinini natwe nyine twa turi mu bantu bageramiwe turabona yuko abantu basa n'abadebukiwe mu minsi iheze no gukurikiza amategeko yo kwikingira kino kiza abazacishamo baramukanya twa tudodo two gukaraba naho turi ugasanga ntariko barakaraba bamwe batanguye n'ubusuzugura ikino kiza abona yuko menga singwari hambaye nkuko harabatongwa ko bagwaye bakabihisha bakabinyegeza mu kibano ugasanga bariko baratembera abo rero bashobeye gufata gukumenyekana barahaye inkwebuzo
bamwe mu banyagihugu baganiriye n'ijwi rya Amerika igitega bamenyesha ko nabo nyene babona ko ingingo zo kwikingira zitagikurikizwa bavuga ko bagiye kwikubita agashi
kugira ngo uwuje ngaha muri magaze aje kudusorera ashobore kubanza gukaraba kugira ashobore kwinjira bakubahiriza ingingo zose zifatwa mu ntumbero yo kwikingira igikiza
impanuro yo gukaraba ni nziza ahubwo yayikwiye no kuvuga mahori kugira ngo bifashe isuku ibandanye byiyongera ko nka kare nta wushima gufa
ayo mazi isabuni tubisanga ngaho muri make nta mpamvu numva yotuma umuntu adakaraba abene gihugu bo mu ntara y'Igitega twari dukwiye kwijukira gukurikiza ayo mabwirizwa y'isuku
kugira ngo ico kiza gituzwe igitega musaneri ari kumwe na burumatare w'intare ya Gitega bafashe ingingo zo kugara ibibanza byose bihurigwamo n'abantu benshi muri iyo komine ku bwa Jacques Nduwimana asanzwe nawe nyene ari umuganga izo ngingo zizotuma haboneka agahengwe
twavuze yuko turi mu bihe bidasanzwe ugereranije nuko dufataye yuko ikiza kiko kirongerekana aha mu karere kino komine yacu ya Gitega ibintu by'amakoraniro y'abantu benshi muri kino gihe nkuko twahisabwe na nyakubahwa Muratara arongoye intara byahagaze aha muri komine nta ntuzusubira kwemera yuko abantu bagira amahwaniro manini nkabijya by'ibikorane nkabijya byo kwinezereza ibiteramo muri kino gihe tubona ikiza kitasubiye kuba ndase aha muri no komine abagomba rero kugarariza izigingo cyatufafata nk'abasi bagomba kononera bene wabo bagomba kononera igihugu
ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bumenyesha ko habonetse abagwayi umugera barenga igihumbi n'ijana mu ntara ya Gitega mu ndwi zibiri ziheze Mugihugu cyose icyo kiza cha COVID-19 kimaze gufata abarenga ibihumbi 13 abagera ku 10 nabo baramaze kwitaba imana nk'uko ubwo bushikiranganje bo vyerekana na ivyo bitigira biteye amakenga abanyagihugu baganiriye n'ijwi rya America nta rucanco ruratangura gutangwa mu Burundi mu kwezi guheze ibanki y'isi yose yari yemeye gutanga ifashanyo y'ubwo rucanco yamara umugwi w'igihugu ujeje kugwanya ikiza cy'umugera wa corona watangaje ko leta itazo kwigira ikangurira abanyagihugu kwikingiza uko niko umushikiranganje w'intwara y'agati mu gihugu Gervain Ndirakobuca atwari uwo mugwi yabivuze kuri mikro y'ijwi rya America.
Leta rero ntiyavuze ko igiye kuzana vaccine yo gukingira abantu abifuza bose ko badufasha vaccine nibatuzanire iyo vaccine tuyibike ngo leta ngo iremeye ko vaccine ngo abarundi bavaccine naje kwavuze umurundi azokumva abishaka ko akeneye vaccine azotagenda yitura abikeneye bamutera urushinge bamutera iyo vaccine ku bushake bw'iwe mugabe bizomushikira.
Nawe biruko umuryango wa Afrika y'ubuseruko EAC ugiye gushiraho murekarengane izohabwa bamaze kwicandagisha kugira ngo abari bo bajabuka imbibe z'ibihugu bitandatu bigize uwo muryango no Burundi burimwo. Iyo murekarengane iriyamirizwa no Burundi. Umushikiranganje wa mbere w'icyo gihugu Arengio Mebunyoni yavuze ko izo bije guhonyanga agateka n'ubwigenge bw'abanyafrika y'ubuseruko. Gusa EAC isigura ko ari uburyo bwo gukingira abanyagihugu baturuka mu bihugu bitemera incanco za COVID-19. Pierre Clavier ni inkuru Kigali ku bw'ijwi rya America.
Urakoze Pierre Clavier.
Banyuani bijwi rya America uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kudumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Kuri uyu wa kabiri I Kigali mu Rwanda hatanguye ihiganwa ry'igikombe cya Afrika muri volleyball. Mu ikipe yaserukiye ayandi harimwo ay'u Rwanda n'u Burundi. Amakipe yarahuye ubwa mbere mu myaka itandatu irangiye. Umumenyeshamakuru wacu ari Kigali mu Rwanda Desire Hatungimana niyo nkuru adufitiye.
Muri Kigali Arena habera izo nkino urukino rwari rurindiriwe n'abantu benshi n'urwahuje Burundi n'u Rwanda. Kuva mu mwaka w'2015 hadutse ingorane za politike zatumye Abarundi batari bake bahungira mu Rwanda byatumye imigenderanire y'ibyo bihugu icumbagira. Kuri benshi kubona igihugu cy'u Burundi kirungiye ku mugwi serukira gihugu ukitabira inkino zatunganirijwe mu Rwanda ni nk'imboneka rimwe. Kuva mu mwaka w'2015 mu Burundi haba inkino u Rwanda ntigwitabe no mu Rwanda habera inkino bikagenda uko nyene. Urwaruka rwa mu Burundi no mu Rwanda rwaganiriye n'ijwi rya Amerika rurafite icyizere ko inkino zishobora gutuma imigenderanire y'ibyo bihugu igenda neza. Uno amaze imyaka itandatu ahungiye mu Rwanda.
Cyari ikintu cyiza cyane rwose, byaturyoheye, byaduhimbaye, twari tubishuhiye cyane gusubira kubona ikipe iserukira igihugu kuyishyigikira. Ibintu byari biryoshye cyane kandi n'ibintu byerekana icyuka cyiza hagati y'ibihugu bibiri. Imigenderanire ishobora kumera neza biciye muri siporo. Turabishima cyane aho bigeze.
Uno musore nawe mu gisagara cya Bujumbura yizera ko urwo rukino ugiye kugurura imbibe urwaruka rukidegembya nk'uko byari biri imbere y'umwaka w'2015.
Uyu munsi rero kuba u Rwanda n'u Burundi bashaka guhura mu nkino zimwe harimo icyizere ko inkino zishobora kuba imwe mu mpamvu za bino bihugu bibiri imigenderanire igiye kuba myiza rwose. Twaraye tujyohe rwose tubonye idarapo ry'u Burundi abaserukiye u Burundi bari mu Rwanda batacu binona. Ibyo rero biraduha icyizere turi kugwaruka yuko ibintu bigiye kumera neza. Ndabona ko inkino zirashobora gukoreshwa kikaba kimwe mu byotuma imigenderanire umubano w'ibihugu bibiri ukomera gusumba.
Iyi nkino zihuza ibihugu indirimbo zayagize ibihugu bigomba bikine zirasamirana ari nako vyagenze kuri no kabiri muri Kigali Arena. uno musore aba mu Rwanda amenyesha ko amaze kubona abantu bose bahagurutse bakaririmba ururimbo ruhagize Burundi amosozi yamutanze hasi
n'ikintu cyadukoze ku mutima carimo emotion nyinshi cyane gose ururimbo ruhagize igihugu cyacu Burundi bwacu yamaze imyaka igera kuri tandatu nayumva ushobora kuyumva ukajya kuri YouTube ariko n'umwe usi haba igurukino nashobora guhaguruka ndayumva ndayiririmba n'icyari kintu gikomeye cyane uri umwanya mutwe ko ukomeye cyane uri mu isiguro nyinshi cyane gose sinzi ukuntu nabibasigurira usubira kumva Burundi bwacu byaduhimbaye cyane twifuza kuguma turirimba kenshi gashoboka n'igihugu cyacu dukunda cyane
mu myaka y'amagumu Burundi bwaciyemo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo icyenda na kane inyuma y'urupfu rwa perezida Melchior Ndadaye amakaritsiye atandukanye y'Uburundi yarigabuye hashingiwe ku bwoko nta mututsi yarakije mu makaritsiye agwiriyemo abahutu eka nta n'umuhutu yahunyoza ikirenge mu makaritsiye agwiriyemo abatutsi kuko yashobora kwicwa izuba riva inkino zabaye kimwe mu byatumye ababa muri izo karitsiye basubira kugenderanira Frederico bamvuga inyumvira yari muri uwo mugambwe wa Ndadaye amenyesha ko ivyabaye ari vyiza kandi ko atakintu kikagira intango
umuntu yovuga ati ni byiza ko imigenderanire itangura bigaherana ngaho ku nkino ntaco gikuru nuko beza bakabandanya ibyo bapfa bakabiheza bakabikura mu nzira bibandanye ibyo byabyiza ko gwara ko byagenze uko cha ico gihe cha krize ya Bujumbura singoma ngaho cyo bigenda uko muri krize iri hagati y'abarundi n'abanyarwanda ariko ni byiza ko batangura kuri ibyo bintu bito amakaza baranya ku bintu bikuru
na Alphonse Rugambarara umunyapolitike yararongoye bushikiranganje bw'inkino icyo gihe mu magume yo mu Burundi aremeza ko inkino ari kirumara mu guhuza abantu
turashobora kuvuga yuko cyizere hagati y'u Burundi n'u Rwanda yo kugarukana imigenderanire myiza kiriko kiratangura kuboneka kandi inkino zirafasha cyane kugira ngo ibihugu byari mu matati bishobora gutangura kubonana n'ibyo baratanguriye ku bakuru premier ministre wo ngaha yaragiye Burundi tubonye rero yuko n'ibyerekeye sport bitanguye kuboneka turizera yuko na mipaka bazoyugurura muri iyo minsi iri imbere
Frederico bamvuga inyumvira aremeza ko inkino zafashije cyane mu guhuza Abarundi ariko ko mu matati y'ibihugu haba hakenewe inguvu zihagije kugira imigenderanire ibe myiza kubwiwe inkino gusanga ntizihagije harakenewe n'ishaka ry'abatwara igihugu nabo nyene bakabona n'amaso mu yandi nk'uko abakinnyi babikoze Desire Tungimana Kigali Ijwi ry'Amerika
turabasuhuje bakunzi banywanye b'Ijwi ry'Amerika ikomeze dufatanye kubona amakuru agezweho kandi yizewe twasangiza abatwumva kubera iyo mpamvu turabasaba kutugezaho amakuru amafoto n'amashusho mubona aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugenda mwatugezaho n'ibitekerezo hamwe n'ibyifuzo mufite byadufasha kubanogera mwakoresha urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa nomero ya WhatsApp ikurikira akamenyetso ko guteranya 1 2 0 2 4 4 1 9 3 1 Ijwi ry'Amerika ni radio yanyu
Juti muduteza amatwi ahaniyo dusoreje makuru yacu kuri isaha ndabashimira ko mwahisemo gukurikira Ijwi rya Amerika nshimira na bagenzi banje bamfashije gutegura aya makuru washize hamwe aya majwi ni Dieu Donné Cyubahiro amakuru yarahagarariwe na Eddie Gwema naho kuri mikoro mari 11 Fidel Niyongabo ndabasezeye ndabifuriza amahoro n'amahirwe ndabatumira no kubandanya mukurikirana radio yanyu Ijwi rya Amerika
Radio Ijwi rya Amerika yabaye ikintu cyacu Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye ikintu cyacu mu gukera igihugu cy'u Burundi yabaye ikintu cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye ikintu cyacu Thank you.
tangi jambo Zavarundi tuliru husa Mugushikiriza Mugushikiriza Turayaga Tugahuza yu Kisi ya Amerika Radio Kisi ya Amerika Yabai